nzamba
nzambira samirana
Mwiriwe nikaze nchuti na mweba kunzi la radio Inzamba agateka kawe mwumakuru kwa wateguriye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya gatanu Rusama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Diane Nkurunziza nije ngiye kubashikiriza ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Imyidogo ni myinshi mu bigisha bo kwishure shingiro rya Cheru turi mu ntara ya Kirundo bakaba ari inyuruzwa ry'ubutunzi bw'ishure zagirizwa umuyobozi w'iryo shure muraza kumva mu idonido mu ntango z'ano makuru. Nayo mu bijanye n'agateka kazi na muntu abakenyezi icenda nibo bagandaguwe mu kwezi guheze mu Burundi nk'uko bigaragara mu cegeranyo casohowe n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Muraza kumva ko abagirizwa ayo mabi ahanini ari urwaruka rw'imbonerakure rwa CNDD-FDD. Mu mpera z'ano makuru naho tuzagukubitira mu manuko bw'igihugu neza na neza mu ntara ya Rumonge aho muza kumva ko ingaruka mbi ari nyinshi bivuye ku iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika abahora barangurira imirimo ku kivuko cya Rumonge bo ntibakigira ayo bacira nayo bamira. Kaze mwese,
urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Bamwe mu bigisha bo kwishure shingiro rya Cheru ya mbere intara ya Kirundo baridogera inyuruzwa ry'ubutunzi bw'iryo shure bagiriza uburirongoye kwakotesha bidaciye mu mategeko ibintu vyegukira ishure akaniba ibiribwa vyagenewe abanyeshure. Abo bigisha bagasaba ko uwo muyobozi yohanwa. Inkuru tubaza Blaise Nijimbere.
Ayo mahera umuyobozi w'ishure shingiro Cheru ya mbere yagirizwa kunyuruza nayava mu ikoteshwa ry'amatongo y'ishure yo kurimamwo hamwe n'ibindi bintu vyegukira iryo shure agurisha. Umwe mu bigisha arabivuga.
Yaratega amazi Andre, itongo rimwe rikotesheje ibihumbi mirongo ine, irindi rikotesha ibihumbi mirongo ibiri. Niba yari yuzuye umusenyi, nayo yarayigurishije kandi yari iyo gusiga amashuri. Icyababaje abavyeyi n'abigisha ni uko n'ingurube zari tukoye iby'ishuri yazigurishije ari zitanu, n'amabati y'ishure yari amabati mirongo itandatu nayo yarayagurishije.
Ikindi gituma abigisha bagira umwitwarariko ni ubusuma bw'imfashanyo y'ibifungurwa igenewe abanyeshure.
Ibyo byose bikaba abajejwe indero mu ntara no muri komini babibona. Byinshi mu tegeko ari mbonerakure atawomukorako. Sigaye ejo yafashwe atwaye ibikopo bya abana basigaye babagaburira, atwaye n'ibiro irindwi by'ifu ya toni, ariko nta n'umwe yamukomakora.
Abo bigisha baratabaza basaba abarongoye igihugu uhagurukira ubwo bunyonyezi. Niturashobora kuronka Andre Rutegamanzi arongoye Kofo Cheru ya mbere wagira ico avuze kuri ivyo yagirizwa. Nayo Dorisie Shimirimana ajejwe indero muri komine Kirundo naco yashimye kubivuga ko
amafaranga ariko arakatwa abanyeshuri bo mwaka wa mbere akwiye gusubizwa vuba na bwango kuko ata muntu n'umwe ashobora gufata ingingo yo kubakata amafaranga atavyumvikanye nabo. Uwo mwumvikano ukabuca mu nama ya bose bivugwa na Denis Ndayishemeze yahoze ari mu baserukira abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi ASERE, akaba yarajeje igisata cy'agafashanyo uwo bita Komisiyo ya Bourse asaba abatwara kaminuza guhagarika iryo katwa no gushengeza abo bariko barakora icyo gikorwa cyo kunyaga abanyeshure. Umviriza
abanyeshuri bagiye gutora agafashanyo bari bamaze amezi atanu bataronka bagaca basanga ntibarekuriwe kugatora kose canke bagasanga babakaseko amafaranga ashika ibihumbi bitanu. Nimba ariko bimeze ziba bitangaje kuko nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo gukata karya agafashanyo canke irya ngurane atabironkeye uburenganzira bwa nyeneyo. Nyeneyo ninde? Ni uwo munyeshure kuko n'agafashanyo kiwe canke n'ingurane we nyene azosubira kuriha nk'uko biri mu masezerano masezerano yagiraniye n'ikigo BBS biba bitangaje ko abanyeshuri batangara kuko byategerezwa ko byavuye mu nama ya bose rero hamwe bitwa byavuye mu nama ya bose n'ukuvuga abanyeshuri bariko barahohoterwa bariko barahohoterwa n'ikimenyamenya hategerezwa kuba hariho icyegeranyo c'inama kibivuga camanitswe mu bigo bya kaminuza byose kugira ngo abanyeshuri babibone ko ari inama yabaye ya bose hama akabyumvikana ko kubonera abanyeshuri bagenda bakabona bakaswe batabizi uko no kubahohotera tubakaba twasaba yuko ibyo bintu byohagarara kugira bihagarare bisaba yuko ubwo buserukizi bw'abanyeshuri bonyene babihagarika ibyo byuko usanzwe baramukase bavuga ngo genda ngurabe naka nibaza ko na poste yo nyine ubwayo itokubaho kagukata amafaranga y'umuntu nyene byo atarusha yatanze ibyo byo kuvuga ngo genda kuraba naka no guhohotera abanyeshuri tukaba twasaba rero yuko abajejwe umutekano muri kaminuza y'u Burundi ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi ko ibyo bintu bo bihagarika kugira ngo abo banyeshuri basubizwe udufaranga twabo na mwabujya bari bamaze ameza ngano ko yose bataturonse bareke guhohoterwa nabitwa ngo arabaserukira
abantu indwi barafashwe kuri uyu wa kabiri ku mutumba wa Rugasa komine Bugabira ni ntara ya Kirundo bakaba bafatanywe impuzu bari bagiye kudandaza mu buryo obutemewe n'amategeko musitaneri w'iyo komine agasaba abarongoye gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo batuze bene urwo rudandazwa ido nido na Nadine Muhorakeye
nk'uko amakuru dukuraho kuri uyu mutumba bitumenyesha abantu batanu muri ndwi bafashwe bari bageze nko ku metero 300 z'uruzi Kanyaru hafi y'igihugu cy'u Rwanda bafatanywe amabaro ane y'impuzu bakaba bafashwe n'abajejwe umutekano abo nabo bakaba batasebye guca bahamagara igipolisi akabisho caciye kibandanya amatohoza kiranasaka bamwe mu bantu basanzwe babakuru uyu mutumba aho mbere bashoboye no gufata iyindi balo izo mpuzu igira gatanu icyo gipolisi nyene kikaba carahagaritse n'abandi bantu babiri umwe akaba ari umushoferi yitwa Venant Havugimana alias Tuku ariwe yatwaye izo mpuzu gushika ku kiyaga gaca Mirinda mu modoka y'ubwoko bwa Probox ifise numero J 2376A kugira ngo bahave barondera uko bashika ku ruzi Kanyaru gutyo binjiza izo mpuzu mu gihugu cy'u Rwanda uyundi yafashwe akaba ari Gordien Niyonzima we akaba ariwe yari yahuje abo bakora urwo rudandazwa rwa magendo hamwe n'umushoferi yabatwaye abo bantu bose ubu bakaba bafungiwe mu gasho ka komine Bugabira aho barindiriye gukorerwa amadosiye ngo bajanwe muri parke mukamenya ko niyo modoka nyene yafashwe musitaneri wa komine Bugabira Eric Twizerimana agasaba abanyagihugu bo muri iyo komine na cane cane abegereye urubibe Uburundi buhana n'u Rwanda kumera amagabo bagatunga urutoki wo wese babonye ariko arakora urudandaza rwa magendo kuko rusubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu
tubandanye ano makuru mu bijanye n'ubutungane kuri no nkuru iciye ku masonga sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Muyinga yarahamishije kuri uyu wa kabiri mu ntara yayo icese mu rubanza rw'ikibiriraho umunyororo wo guherayo umugabo yitwa Ernest Minani wo ku musozi nonwe komine ya Giteranyi yagiriwe n'icaha cyo kwica umugore wiwe Mediatrice Uwiringiye Imana yabiteguye uwagirizwa akaba yaburanye yemera icaha ariko akaba yavuze ko yamwishe abitewe n'ishavu biturutse ko uwo mukenyezi yakoresheje nabi amahera 900,000 yari yamurungikiye ari mu gihugu cya Tanzania insiguro zitanyuze na gato sentare Minani Erneste akaba yari yagandaguye umukenyezi wiwe mu ijoro ryo kuwa 28 ndamukiza guheze atahungira mu gihugu cya Tanzania iyo yari yajava hati y'iminsi ibiri yafatiwe ahitwa ku Rusumo mu gihugu cya Tanzania n'abapolisi b'icyo gihugu babisabwe n'abategetsi b'igipolisi mu ntara ya Muyinga
Inzamba
turabandanya amakuru twabateguriye mu bijanye na politike ngo iyo urwego rubijejwe rushikirije ibiharuro bivuye mu matora bitari byo inzego zose z'igihugu zivuye muri aya matora ngo nta gaciro ziba zifise ivyo bishikirizwa na Federico bamvuga inyumvira arongoye Seforo urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta inyuma yaho abashakashatsi b'abarundi bakoze amatohoza yemeza ko habaye ubusuma mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020 kubwiwe ayo matohoza azofasha abatavuga rumwe na leta mu rugamba rwo guharanira intwaro rusangi ihagaciro umunyagihugu umviriza
bavuga ko rwasa mu byukuri yoba yaratsinze amatora kandi ko bashobora kuvyerekana igihe baba baronse amapeze yo mu gihugu cyose uwo yabaha bo kwicara bakaraba ibyo bibaza ko bosa na rwasa ari bo yatsinze amatora bavuga ko seni yoba yarakoze idakoreye ku biharuro ifise nyavyo bibaza ko yakoreye ku biharuro bitari byo navye ibyo bashikirije nkaraba ingene bakoreye ibyo bakoreye ko umuntu aciye agenda mu byigugu cyose wosanga ari kwasa yatsinze ari kwasa yagerekanye uko kwasa yatsinze no kuvuga inzego cyagita gaciro ho cyasubirwamo ayandi matora twoca dusozera tuvuga biwuko intwaro ihari ari intwaro ya gisirikare atari intwaro ya demokarasi ari intwaro yavuye mu matora mugabo bakoresheje igikenya bakavuga bati ni twatsinze kandi atari byo kandi aba bahinga nabo urumva kandi baratinya ko bamenyekana ariko byatangajwe n'iki kinyamakuru Libre Afrique cavuze kiti twebwe dushaka kuba ijwi ry'aba bahinga batashatse kumenyekana twebwe rero igikoresho turonse tuzobikorerako gushika aho tuzoturonke aho tuja hamwe tubwire urugamba rumwe wingene tugwanira ico bita demokarasi ica mu gushaka ko abanyagihugu atari demokarasi ica mu gushaka ko abategetsi banyikije abanyagihugu baba bitoreye ubutegetsi bwabo
abakenyezi 9 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe indwi nabo barahagarikwa hadakurikijwe amategeko mu kwezi guheze kwa 4 ivyo bitigiri tubisanga mu tegeranyo cy'umuhari w'abakenyezi nabigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi uwo muhari ukababazwa nuko abakekwa gukora ayo mabi badakurikiranwa biturutse ku butungane atacu obukora cyane ko baba ari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi SNDD FDD kurikira Liliane Igiraneza ari mu bagize uwo muhari
aha twarerekanye ko haguriyemo icacu kwa ubuzima aho hari abakenyezi bagera kuri 9 bagandaguwe bunyamaswa hari icaha cyo gufatwa ku nguvu aho hari umwana atarakwiza imyaka 18 yafashwe ku nguvu n'umukenyezi yafashwe ku nguvu hariho icaha cyo gukubitwa bagakubagurwa n'abagabo babo aho hari abakenyezi babiri bakubiswe n'abagabo babo aho umwe muri bo yari yibungenze afise inda igeze ku mezi 6 yaciye yitaba Imana hariho no gucaha cyo gukubitwa no gukubagurwa ndetse bagasinzikarizwa ubuzima bikunda gukorwa n'imbonerakure aho hari umukenyezi umwe yakubiswe agakubagurwa agasinzikarizwa ubuzima n'imbonerakure hariho abana bagera kuri 8 bagandaguwe hariho n'umwana w'umuhungu w'imyaka 14 yagandaguwe bunyamaswa hariho abakenyezi bagera kuri 7 bafunzwe hadakurikijwe amategeko hariho n'igitigiri kinini cyane cy'abana babigeme bahevye amashure kubera batewe amada ayo mabi yose n'ibindi byaha biguma bikoregwa abakenyezi b'abarundikazi n'abigeme biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu biteye kubiri n'amategeko yo mu karere biteye kubiri n'amategeko yo mu gihugu yerekeye agateka kazi na muntu ahanini rero biterwa n'uko abakora bene ivyo vyaha canke ayo mabi badahanwa hakurikijwe amategeko mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baranira amahoro n'umutekano mu Burundi turabazwa cane n'uko kuntu leta itava hasi ngo ihane hisunzwe amategeko izo nkozi zikibi kugira ngo Burundi ube igihugu cubahiriza amategeko mu bwigenge bw'abarundi n'abarundikazi kugira ngo igihugu cacu kibe muri rusangi igihugu kirangwamo umutekano rero tukaba dusubiye gutera kamo leta tuyisaba ngo ikurikirane izo nkozi z'ikibi zamaza sinzikaje ubuzima bw'abakenyezi zamaza bakoreye amabi abishe zihanwe hisunzwe amategeko
Itariki ya 5 Rusama numunsi mpuzamakungu wahariwe isuku ryo mu minwe ingingo zafashwe zo gukaraba mu minwe mu bice bimwe bimwe by'igisagara cya Bujumbura hamwe ntizubahirizwa ahandi naho zirubahirizwa kubera usanga umuntu arinda gutegekwa gukaraba abasanzwe baca mu bibanza bihuriramwo abantu benshi bakagira makenga ko umugera w'ikiza coronavirus ushobora kurandagata atagikozwe bagasaba abajeje intwaro gufata ingingo amazi atararenga inkombe izo nido na Delicia Kamikazi
mu bibanza bimwe bimwe gije rya radio Nzamba aho ryaciye ryasanze hamwe batubahiriza ugukaraba neza n'isabune ahandi naho ugasanga nta no gukaraba bibaho nko ku gituro cy'imiduga inguruza abantu bajya mu buraro kwigisagara cya Bujumbura abiyunguruza ntibakaraba iyo buri imiduga ibunguruza ku gituro kiriko imiduga yunguruza abantu baje mu manuka bw'isagara cya Bujumbura hoho hari vomo rimwe ariko na jyoni abiyunguruza ntibakaraba iyo bagira buri imodoka abasanze bunguruza abantu bavuga ko byaturutse ku ngingo ibuza bako kayi gukora ku bituro bahora bafasha muri ico gikorwa cyo guhimiriza gukaraba abiyunguruza amakenga rero kabari uko bashora kwandura ikiza cya coronavirus bagasaba ababijeje kubikurikiranira hafi kugira ico kiza ntikiguma kirandagata ibyo biruko mu gihe mu bibanza bikorerwamo ubuzi butandukanye nko mu mabanki amavuriro n'ahandi bubahiriza ingingo yo gukaraba aho usanga hari umuntu agutegeka gukaraba imbere yo kwinjira icivugo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS rijeje amagara y'abantu ku isi uyu mwaka akaba ari kugira urukoko ruzima bwa benshi mu mwanya muto no gukaraba intoki
amazi y'ikiyaga Tanganyika yahungabanije urudandazwa ku kivuko cya Rumonge abahora baharangurira imirimo basaba bajejwe intwaro kubaronderera handi abakorera imvura igwa ku bwinshi aho mu Rumonge yatumye n'abantu benshi batizabo ni inkuru dushikirizwa na Josephine Jonse Nkunzimana
ushitse ku bwinjiriro bw'ikivuko cy'ubudandaji cya Rumonge wakigwa n'amazi y'ikiyaga Tanganyika ico kiyaga kikaba caraduze kivaho cahora kigarukira umwaka uheze isoko yahora idandarizwamo ibidandazwa by'amafi umunyu isima amavuta n'ibindi byazanwa n'amato ava mu bihugu bya Kongo na Tanzania yuzuye amazi bamwe mu badandaza bavuga ko ubwanwa bwafutse umunwa kuko bisa nk'uko imirimo kuri ico kivuko yahagaze bakavuga ko batagira aho bashira ibyo bidandazwa byabo ayo mazi akaba yarateye kandi amazu ari kuri ico kivuko ibiro by'abakozi bakorera kuri ico kivuko n'ikibanza cyo gupima ingenzi ziza zivuye mu bihugu duhana imbibi inkuru ziva mu begereye intwaro ziremeza ko n'imiryango itari mike yo muri quartier Kanyenkoko Teba quartier Swahili yegereye ico kiyaga isigaye ituratura kubera amazu yabo yatewe n'amazi y'ico kiyaga abadandaza basaba abajeje intwaro kuborondera ikibanza cyoshigwamo ibidandazwa bica kuri ico kivuko mu kurindira ko umugambi wo kubaka ico kivuko ushigwa mu ngiro bakavuga ko ubu bafise agahombo kanini gaturutse kuri ico kivuko kitariko kirakora nk'uko bavyifuza imvura yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ushiri wa kabiri ikaba yarasambuye uruzitiro rw'ikigo gifungiwemo abana kiri ruhande y'ibohero rikuru ry'abakuze muri komine Rumonge mu ntara ya Rumonge nyine
nino ngaha duciye dusozera ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye byene nkuru nziza na yabashikirije nkabandabifurije kugira ibihe byiza iwanyu no mu banyu.